ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika irabane kwashikiza ibiganiro byaje mu kirundi mu Kirwanda n'ibyo neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa 5 itariki 19 y'ukwezi kwa mbere umwaka 2018 muri kumwe na Federica Nkundikije.
Ishamwe la Clarisse duhejeje kubarumbikira ngo gwegeranyo baremeye yuko bazodushumbusha ariko ntibaravuga yuko bazoduha ayo mata yandi canke ko bazoduha amahera.
Uyo ni Noela Marlene Mugaranga umuvugizi wa farmasi ya Arc-en-Ciel mu Burundi avuga ku kibazo cy'amata yanduye. Ni inkuru cyo kimwe niho yerekeye iduzwa ry'igiciro cya lisansi mu Burundi hamwe n'inkuru yerekeye inama abategetsi baserukira ibihugu byabo muri Afurika mu ishyirahamwe mpuzamakungu hamwe bagize na ambasaderi baserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe mpuzamakungu turaziga kwako mu kanya kari imbere. Ibihugu byo muri Afrika byarababajwe n'amajambo avuga nabi iyo ntara yatangajwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump mu ndwi iheze nk'uko tubibwirwa na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Aba ambasaderi b'ibihugu byo muri Afrika mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU babonanye na ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe ONU Nikki Haley. Babonanye ku vyerekeye amajambo Perezida Trump yoba yavuze ku vyerekeye ibihugu byo muri Afrika aho yoba yavyise ko ari ibihugu vy'amazirantoki. Ambasaderi w'igihugu ca Guinea Equatorial mu ishyirahamwe ONU Anatolio Ndongba ayoboye umugwi w'abambasaderi 54 bo mu karere ka Afrika muri ONU ababajwe n'ingaruka ivyo bavyatangajwe na Perezida Trump vyagize. Mu ndwi iheze abambasaderi b'ibihugu byo muri Afrika muri ONU ivyo bavyavuzwe na Perezida Trump aragahomera bunwa kandi vyerekana urwango ku banyafrika. Basabye ko asaba ikigongwe kandi asubira ku vyatangaje. Ambasaderi Ndongba yatangaje ko inama na ambasaderi wa Amerika muri ONU Nikki Haley yagenze neza. Aba ambasaderi b'ibihugu byo muri Afrika bakorera i Washington DC barabonana uno munsi kuwa gatanu kugira bafate ingingo ku kugenebo kwishura ku bivugwa ko byatangajwe na Perezida Trump.
Urakoze Fidele, ubushikiranganji bw'amasoko ntangaguvu mu Burundi bwafashe ingingo yo kuduza ibiciro by'ibitoro mu ishyirahamwe ry'abaguzi abuko bakiriye nabi iyo ngingo. Mu ishyirahamwe ry'abunguruza abantu ho bavuga ko bagiye kuduza amafaranga yo kwiyunguruza haba mu gisagara canke mu gihugu hagati. Inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika Raymond Nzimana ari i Bujumbura mu Burundi.
Igiciro ku itiro ku mastasiyo atanga igitoro cavanywe ku mafaranga 200,000 ku gitoro cyo mu bwoko bwa essence n'amazutu gishigwa ku mafaranga 2,250 nayo kuri peteroli. Iri tiro ryavanywe ku mafaranga 2,800 rishigwa ku mafaranga 2,000. Ubushikiranganji bw'ubutare n'amasoko ntanga nguvu bwemeje ko byavuye ko ku ifaranga ry'u Burundi ryataye agaciro. Leonidas Sindayigaya avugira ubwo bushikiranganji akavuga kandi ko ibiciro by'igitoro ku isoko mpuzamakungu byahindutse naho leta ngo itabidugije uko byategerezwa
ku isoko mpuzamakungu duhere mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka uheze. Ibiciro bijanye n'iby'igitoro narahindutse nk'ibice bishika 20% ku itiro. Nabwo rero mu gihe atari igitoro twiyimburira byo bihindutse ku isoko mpuzamakungu ngo haburi gihinduka ngayi wacu. Aha nanone nogira ko ngira nti iyo leta irondera gukurikirana uko ku isoko mpuzamakungu byahindutse ayo mafaranga ari gusumba ngaho cyane.
Ijwi ya Amerika rishatse kumenya nimba iyo ngingo igiye gutuma igitoro cyo mu bwoko bwa essence kigize iminsi kibuze kigiye kuboneka. Uyavugira ubushikiranganji bw'amasoko ntanga nguvu yishyuye ko iyo ngingo ataho bihuriye n'ikena rya essence.
Murabona ko igitoro dukoresha hano gica ku butaka bw'igihugu cya Tanzania hari habaye utugwande tumwe tumwe mu mpapuro zitangwa ku makamyo ku mwaka utashe. Hari habaye rero ukuntu tudutosi mu gutangiza impapuro i Dar es Salaam hanyuma murindi uko igitoro cyariko kirinjira ntiwashoboka uba.
Ni ukuvuga ko ibyo biciro atabisaba isana n'igitoro.
Ibyo biciro twafatiye ku kuntu igitoro caduze kugeza ko mpuzamakungu ni kwa mu minsi itatu igitoro kigiye kuboneka kuri wumva ingwane nyamukuru yari yatumwe n'izo mpapuro kwa bantu borema yuko ibintu bigiye gusubira mu buryo mu mwanya wa vuba.
Mu ishyirahamwe ry'abatwara abantu n'ibintu Atrabu bo bemeza ko iyo hadugijwe ibiciro by'igitoro hategereza guca haduzwa n'ibiciro by'ikunguruza abantu. Sharen Irameba umunyamabanga mukuru wa Atrabu agahumuriza abiyunguruza afatiye ku rugero rw'iduzwa ry'igitoro kubiciro bitazo bumurengera
biratuma duca turaba igiciro twabara dutwarira kabantu kugira nacyo duheze tukiduze ibimeze neza cyane ku bantu tusanzwe dutwara kuko naburabona kenshi usanga bafite ubukene baraheza bakatwidogera biraboneka ko igituro cyaduze ku rugero rw'ibice 7 n'ibice 14 ku ijana ivyo rero tugerageje kuraba turabona igiciro gishobora kutajya munsi y'amafaranga 380 mu kwiyunguruza ngaha mu gisagara cya Bujumbura hagati mu gihugu naho ufata ibyo bice 7 n'ibice 14 ku ijana kongera ku mafaranga bahora barihisha birumvikana yuko atari ibintu kumbure bishobora kuduteranya cyane nabo dusanzwe dutwara
mu ishyirahamwe ry'abaguziho abuko bavuga ko iduzo ry'ibitoro rituma n'ibiciro by'ibindi bisumwa biduzwa Noheli inkuru nziza rongo ya buko ababazwa no kubona iyi bitoro biduze ku isoko mpuzamakungu bica biduzwa mu Burundi ariko ngo iyo ibiciro bimanutse kuri iyo soko ntiyagira igikorwa ku neza y'umuguzi
tuvuga yuko barenganye umuguzi nuko twagize iminsi dusemera mu myaka iheze igiciro cyaragabanutse rwose ku rugero n'ukuri umuntu yumva yuko mbere runateye ubwoba ko icyo cyari gito cyane tuti amafaranga bariko barabika aba badana disho gitoro bari bariko bayabikira umuguzi ejo ni hagira gakomye ku masoko mpuzamakungu ntibace birukanga kuduza kuko banse kugabanura bwe rero ubu twe tubona yuko bigabanuka biduga ku masoko mpuzamakungu umuguzi w'umurundi akarusho aharonkera
uyu haranira gatega ku muguzi asaba ko shigwa bigiga gacine gabizoza nayo leta ihashe abaca binyegeza inyuma y'iyo ngingo mu gushinga ibiciro by'umurengera
igihe habaye akarusho mu giciro cy'igitoro bakabikira umuguzi amafaranga y'indi kabizoza ashobora kuzofasha mu gihe habaye ingorane kandi noneho nko mu Burundi ho mwumva ko bintu nakenewe cyane gusumba kuko uravye igitoro kiza kiva naho gica hashobora kuba ingorane birakwiye yuko barategekanya bakagira intega bizoza kugira ngo ushobore kusahiriza umuguzi mu gihe bigoranye ivyo rero ico kige cyateza kujaho ikindi cya kabiri ni uko bogerageza abe noneho urukwega n'ibindi biciro bica biduga ku rugero rurengeje kuko turazi yuko kenshi hari abacabikira mu kiza bakaduza ibiciro ku buryo bizoshobora kuremera umuguzi ukebura n'abaguzi kuko y'ibintu bimeze gutyo babimenye abone ko bigoye baheze umwe wese arabe ingene ashobora guhindura inyifato kugira ngo arabe ko yohangana n'ibyo biciro
mu itangazo risohotse ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu igatega ko umukono n'abaserukira ubushikiranganje bw'ubudandaji ubwo gutwara abantu n'ibintu abajejwe ibitoro abaserukiye ishyirahamwe rya leta rirabe iby'ukunguruza abantu otrako hamwe n'abaserukira ishyirahamwe ryatwara abantu n'ibintu atrabu bashinze ku igiciro cyo kwiyunguruza mu gisagara hagati kigiye ku mafaranga 380 mu gihe cyahora ku mafaranga 350 nayo kwiyunguruza mu gihugu hagati hashinzwe ko hagiye kongerwa ko ibice 7% ku mafaranga yahora ari hishwe i Bujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
urakoze Raymond ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi burasaba ihagarikwa ry'ikoreshwa ry'ingaburo zihingurirwa mu ishyirahamwe Lactalis ryo mu Bufaransa iyo ngingo ifashwe inyuma yaho iryo shyirahamwe ritangarije ko izo ngaburo zanduye umugera ushobora kubangamira amagara y'abana ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika Diane Ndonse hari i Bujumbura mu Burundi
ingaburo ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwihaniza gukoresha nubwo mu mugwi wa Pico Taranis, Milumer, hamwe n'ubwa Petit Junior na cyane cyane izakozwe mu mwaka uheze kuva mu kwezi kwa kabiri nkuko ishyirahamwe Lactalis ryo mu gihugu cy'u Bufaransa rikora izo ngaburo ribivuga zishobora kuba zaranduye umugera salmonella mu bikorwa byo gusanura imwe mu nyubako bazihinguriramwo uwo nawo ugatuma umwana abangamirwa n'indwara zo gucibwamwo hamwe no kudahwa nubwo uwo mugera utozanana muri izo ngaburo umuvugizi mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu Tadendi Kumana avuga ko usanzwe ugwiriye mu Burundi ari nacyo gituma bigoye kwemeza ko hari ibimenyetso by'uwo mugera agasaba abavyeyi kwihutira kuja kwa muganga igihe babonye ibimenyetso nk'ivyo byo kudahwa cyangwa gucibwamo kubana
urya mugera owateye muri rya hinguriro bigatuma ajya matayo nonekara umugera nka mu bihugu byacu no nga mu Burundi usanzwe ugwiriye umugera bita salmonella icyo gihe rero umwana aragira ibimenyetso byo gucibwamo no kudahwa ivyo rero bisanzwe biboneka nga mu Burundi naho bitobivuye kuri ayo mata gihambaye nuko umuvyeyi afite umwana akabona arafite ubushuhe kubona aracibwamo canke akadahwa canke akonka bikagorana nuko mujana kwa muganga
ingaburo zo mu bwoko bwa Pico ahanini zigizwe n'amata ahabwa abana kuva ku nzoya zikivuka nizo zigwiriye mu gihugu idandarizo ryazo farmasi arc-en-ciel ari naryo ryonyene rifise uburenganzira bwo kuzicuruza kemeza ko amata Pico n'izindi ngaburo zayo zitanduye uwo mugera salmonella. Umuvugizi w'iyo farmasi ahumuriza abaguzi b'amatapiko asigura ko badandaje ayakozwe imbere yo mu mwaka uheze uvugwa ko ayanduye yakozwemwo. Ariko rero inyuma y'umubonano w'umuyobozi w'ishyirahamwe Lactalis yagiranye n'umushikiranganji w'ubutunzi mu Bufaransa yarasohoye itangazo kubamenyesha makuru itariki 12 z'uku kwezi rivuga ingingo ishyirahamwe ryafashe. Muri izo harimo kugarukana ingaburo zose zamaze gukwiragizwa ku masoko ritaravye igihe zakorewe. Noela Marlin Mugarurinka avugira Pharmacie Arc-en-Ciel arasigura uko bariko barayagarukana mu bubiko.
Ayo matinge nibica bigenda hariho fish abo muri coupe Lactalis barungize biri mu migwi ibiri hariho kubadandaza basanzwe bayatanga abo oye tuzogenda tuyarecupere twandike ama quantité dutoye ubwoko dutoye imigwi aho amatarika zorangirira hanyuma ayo mafish twejeje kuyegeranya tuzoheza turungike ugwegeranyo gwose turungike muri coupe Lactalis hama baheze batubwire igikurikira.
Uyu muvugizi wa Pharmacie Arc-en-Ciel abandanya avuga ko nabavyeyi boba bafise amakopo baguze batarugurura ko boyagarukana muri farmasi bakuzuza ifishi yerekana ko bayasubije gutyo bazoshobore no gushumbushwa. Ikitaratomoka n'ubwoko bw'ishumbusho bazoronka nkuko Noela Marlin Mugarurinka abandanya bivuga.
Ishamwe Lactalis ryaratwemereye yuko duhejeje kubarungikira ayo mafishi ubwo gwegeranyo baremeye yuko bazodushumbusha ariko ntibaravuga yuko bazoduha ayo mata yandi canke ko bazoduha amahera. Muga ico bemeje coco nuko bazodushumbusha.
Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu busaba abavyeyi bahora baha abana babo amatapiko kuba barayasubirije n'ayandi ari mu mafarmasi. Tumenyeshe ko imyaka hafi 10 iheze amatapiko adandarizwa mu ntara zitandukanye z'igihugu. Icyo ubushikiranganji bw'amagara y'abantu busaba nuko yocururizwa mu bibanza byonyene yagenewe ari byo mu mafarmasi. Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Twibutse inshuti mwese ko muri kamwe babandanya kumviriza radio y'Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho ni umwanya w'ikiganiro murikira ukuri.
Monica, murikira ukuri.
Kamuri muri kirukuri. Ariya, mangire surprise ko yee
gise aka visite do routine.
Okay.
Ari bandandiriza. Onyere calife comptable.
Imahire.
Ah, cundabira ma contrat ya fournisseur nayo cyo nirabira.
Contrat nazo nyene ziri en ordre nge gato.
Nyaruka sha John. Ndihuta. Sabyumva.
Juste une seconde.
Allo gaso wi, simagamo iri wanje kandi nyaruka birihuta. Kaso ya kasiri imwe bakontra ya bafunisere niwe itoye
kuva wa musi ndasubira kuza gutora iki ntamubiri wawe
noneho kasiri yari bisi wawe wibaza gasore we ni wigire areke kukugura aho rero uweza ko ntabona umukenyero wagize zanizo kontra yarutse
ni kuri genere kwa ziringa
niwe wazinyuruje wibishije rera ma kontra n'abafunisere banje kugira izini hombe ucina kifera ibyo sinata byose kontra ndazibone ngaha tazizanye ntiwirukanwa gusa nagashura kanyo
monika monika irukuri
bitwaye ariko nako cyo guhabwa ifu iki ni kikabika
usanga yero sibikoresho byinshi mu kawo reka twende kindi atange tubihereje
oya katwanze turukenyeshwa anje
kemwe kumengo mwanebwe
oya mere chef twebwe ntitwanebwe ejo twavuye mu myunyezo turushe none ngahana ho nyene ngufa kwinara
bega imyemenyerezo mwayibone
ashe meze neza go
aho rero ni sawa ubire tari uhagabire amakuru na rose ntahumuriza
ubumbitse bikiga mafoto
ngo hari hakagwe kabanyabugo bahafa bazanga ha mu ikambi bitwaza ngo baje kuganira
uyu munsi
nama yeri bagize ngo baze gukorera kugira baronka aho bazoduca mu kudutera
uwo babesha
muhagarare neza mubankire ntegire numwe abinjira n'abarakinjira mu mwobo
mureka mureke rukuri
None na makiga kwa.
Ah, mama Kazuba. Nasikia barifije banasema ngo si yenye tulibapiga grenade. Na tena ngo banaogopa tuzobatera. Eh? Ni bivuga tu mama Kazuba. Tuzifanya hivyo. Turabivuganya n'abajene bakule kwetu bugo. Tunaona kama si yashira shobora kuba grave.
Tamaze kuba nabi kibondo em ntacho nogobesha.
Turashobora kuzitira. Tuka prévenir. Ushaka muduye permission. Tuzatuvugane n'abajene bamuka. Kwa situation. Si majene babugo atutaki vita.
No,
Zahavuye bigenda gute
kuri uwo munsi nyene
mama bitwe bebatwasa
yego shira gusa naza yitibiri
ngo tufate imwe
nandi yindi
ishwe tena ngomura ku
akira yo sharika gufina
ahubwo kuraho nireke n'ukwiza ngo gusanga ngo
kali ho
yaruta
kali ho mengo ndarabona ko inyambara yamaze gutangu abanyabugoho nyene bumenye ko kuritwa muhakije busha badutwaramo
none se wagumu yabandi ngo muje gusombora intamba
bebashye wewe cyaba tuvokere tugume turetse amaboko Ikanika sha, zote ni kato wa mbiyonzi. Ika tureka kakuri koko tu watu waka kuyemu.
Bewe ura saracha. Uwonye ni muwa matukutu kweke.
Uya, ujama yevde abayi. Uya kufina. Nukufati mwao, tutegu inyamba. Aba nyebo kutu watu tena tuivuni.
Mungu, je wahone tuliku?
Ye, uziga funde. Akira yu mwao.
Ika jina mazu kukubi ya kwa tamungu na kuwa.
Ye,
nukuri.
Uzi.
Sima vene kwa kwa karambra ya tata wanji.
Rahira funde. Rahira.
Ahuku na wikule hoshahu. Nihagi nubi sanga mwini wanji kwa hamba vineku.
Ibyo rero nanjye waze kwakira inkungu dufashe urugamba zonye ndabishira habona ndabishire ku mugaragonda ku mimiri banga
ehumba
iko njaje bivuga byose ndabuka ko tubwose twaje kwibaha kugira gusange
umbere
none wone ugomba kudutana urugamba
oye
reka mama kare abandi bose bende watije ndababwira yuko uri kintu ndababwira yuko gusika gukorana n'abanyabugo
oye baba oye papa arasindi
dore ngore ah karibu murisha
Monsieur Gitti, j'espère qu'on a la chérie de Charles.
Oui, c'est bon. Sinawa kwerje urumbi kinyuma cyo muhungu
oya ntacho genza bukere buke abanza dusiguri
no grave
eh ko ndavyumva none gajone
sabye
cyagenze gute ngo document ziri important nkazijya zikuzimirana amakontra na furunise
sinumva wewe wumva ko amayeri yagize kugira ngo ahombeshe izine
monsieur Gitti
hora
Oya, ntidutukane. Reka tuvuge duhana ijambo.
Ego, je cyo no vuga kuri icyo?
Eh.
Vraiment, muzi ningere namye nitangira izine kugira ngo bigende neza. Muri yumvira ko no kubahuka gukora ikintu nk'icyo.
Uteki
ibintu nk'ibyo je nk'ibyo no kubaho kubikora.
Uteki
biragaragara neza ko ndya kontra. Ari wowe nyine wazinyuruje.
Jewe,
kandi tazizanye.
Ni grave.
Uyu munsi ye. Akazi kararagara.
Oya mugabo,
hamwe
n'ibice twihuta kumwagiriza.
Muri cyo. Nunga kutrahura n'umwesko wa vre
esko je
we John
turahura
mugabo neza umaso ntushona ko ari we
yego basireka tugira kankeke dutomoze neza uko ibintu byagenze
ariko murisho nawe gabasha ibintu keneye gutohoza nibike
ushobora gusanga arabasoma bavuye hanze
byo bizavyo bose birako
kwiye ubwa mbere ho nta na kibe cerekana ku mwango w'ibiro
uba warabomowe
John nizo mwango ni wabomowe
sinobesha no kuri nta wabomowe mwango
muri umbise
abantu bambeshe
canke basi ko wumva tubwire ko hari wundi muntu yobafise urufunguruzo rw'ibiro vye yiwe nabitubwire
no kuri nta wundi afise urufunguruzo ni jewe nyene vraiment
ah
usubiremo
I'm going to go to the house.
Je ne peux rien pour toi.
Ou vous n'y êtes, ou tu t'as tout de suite.
Ça, à quasi crève.
Allô? Allô? Eh, où n'est pas ton langage? Quatre. Ok, n'a qui vase. Eh. Ah, ah, moi, je parle de Kusoko. Eh. Eh, parle de Kusoko, on donne point de rencontre, parle. Eh, tutakutania pale. Kisha tunde mukambi. Eh, pardon? Ah, ah, mini kwa hapa kwa Nadia. Tulingilie koli afike. Unasema? Hapana, tutakawia, sijali. Eh, koli akifika tu, tutawapitua hapo kusoko tuende. Eh, sawa basi. Okay.
Nora? Awana wandi wajene wa wanyabugo tusha tujana hali ya mwikami.
Yee, njoe wale.
Ago?
Yee.
Nikafila binu hiwe wabzitani.
Sana, niveshi chani.
Hewe, nikatugende shatulawe kutuko ujibili binu kala yanga.
Sinjo. Alakini Nadia, utatukawisi? Izo muzu ungezifula tuwa
kwenye. Na korimbona kala agani.
Kanyambio sha. Liga wandi wanatungua pale kusoko.
Unaonda heje jeye mwengo mandazira ongorone. Kukira mazi nga hugo ngire ngo katugeni. Nunu mudi wewe kwa agenda kwa rataji. Kika njene kuya
Na mina ona na kawi.
Kwa kutuwa ikuwa mugengo wanza agenda vugane na kazuwa. Ambuye kwa duhafa tujayo.
Kwa agenda yu za kito enyali pata. Nadia. Nadia.
Yuriki.
Nadia.
Yuriki.
Kuna ule tipe.
Mwini niriki. Nibi chukujuriru.
Karabaye. 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 Mara jaguyu. Mugasira buratu. Siwa ila kwe wikabu.
Ngoho. Awo, kenge butemeye neza afunde wewe. He?
Mbiru.
Turumvise nyene Kazuba ahagurutse akankira babitwe kugirira nabikore. Mbega ko kuri atari n'umunyarusangi wiwabo. Ubu Kazuba nyari kubyihoza akamureka kubera iki?
Uyu munsi duhere kuri Hemi w'ikiremba mu ntara ya Bururi yagize ati Kazuba yagize neza kubona ataretse kuri ngo kuko umutware mwiza ntagira nkunzi agatumba canke ubwoko yumviriza umuntu wese amwituye. Elvis wo mukayanza nawe nyene arashima inyifato ya Kazuba ngo kuko uwo mudasangiye ubwoko canke umugambwe si uwo gupfa. Uwundi nemeye n'imfasha muri kaminuza y'u Burundi nawe nyene arashima inyifato ya Kazuba. Kazuba rero ntiyari kureka kuri ngo babitwe bamugirire nabi ngo kanatsinda umutware mwiza atwarira bose atahahengamiye ataravye ubwoko ntara amadini n'ibindi. Anita Wimakebuko agira ati igikino muri kirukuri kiratwigisha ngo kuko aho tubaye usanga indyane mwe n'izo ziriho. Kazuba rero ntiyari kureka kuri bamugirire nabi ngo nuko atari umunyarusangi w'iwabo kuko imvuga kuri canke ushaka ubutungane n'amahoro arondereye ineza ya bose hatabayemwo wanjye wangura ubwoko igitsina hamwe n'intara. Tuje mu ntara ya Cankuzo neza na neza ikigamba aho Leona nawe nyine agira ati Kazuba ntiyari kureka kuri ngo kuko nawe nyine afise amaraso nk'abandi banyarusangi ngo umuntu rero naho mutuba musangiye umugwi ntuce umugirira nabi ngo barayamaze bati icyo udashaka ko bakugirira ntukakigirira abandi. Vianney Rukundo nawe agira ati Kazuba ni intwari ngo kuko ashaka amahoro ku bantu bose ataravye ko basangiye umugwi canke ivyumviro. Tubandanirize ku banywanyi bacishije ubutumwa bwabo ku muhora wa WhatsApp aha turavuga nka Diane yagize ati Kazuba ntiyari kureka kuri ngo kuko uwo mudasangiye intara canke ubwoko niwereka ngo bamugirire nabi. Kazuba rero ni umutware mwiza. Ubundi ni Munyegabe Emmanuel ari mu gihugu cy'u Rwanda arashima inyifato ya Kazuba agira ati kuko kubahuka guhagarara neza no kurwanya inabi bituraba twese naho tuba tudasangiye umugwi. Blaise Harimana nawe agira ati Kazuba yahabereye umurongozi mwiza kuko yashaka ngo yari kurika kuri bakamwica gutyo nawe akaduza amanota akerekana ko adakorana n'abanyabugo ariko yarahagarariye ukuri arakingira kuri naho ari umunyabugo. Turangirize kuri aba banywanyi bacishije ubutumwa bwabo ku rubuga rwacu rwa Facebook aha turavuga nka Fatuma Fatumye Nkuru yagize ati Kazuba yaragize neza gukingira kuri ataravye ko ari umunyarusangi w'iwabo kandi umutware mwiza atwarira bose. Nahe Mindayiragije yagize ati inyifato ya Kazuba yamugaragaje nk'umutware mwiza ahagararira zina muntu wese ataravye iyo akomoka. Turangirize kuri Laurent Yongere nawe nyaragira ati Kazuba yagize neza kubona yarafashije kuri kubera ko yerekanye mutima mwiza n'akarorero keza. Ati rero kuri twebwe umwe wese aho yobageza hose twiyumvemo gufasha uwari we wese tutaravye igitsina ubwoko umugambwe canke intara. Bakunzi b'igikino muri kirukuri reka tugarukirize ngaha izi ntererano zanyu twongera dusaba n'imbabazi abo tutashoboye gusomera ubutumwa kuko akanya katubanye gato. Uyu rero ni wa mwanya turashikiriza akabazo ku gice muhejeje gukurikira. Akabazo naka Funderi asigura ko yemeye gufata inkoho kuko abiwabo wamuremereye ngo nta kundi yari kugira. Niho muvyumva gute? Ndasubiramwo. Funderi asigura ko yemeye gufata inkoho kuko abiwabo wamuremereye ngo nta kundi yari kugira. Niho muvyumva gute? Mukaba mwifuza kwishura kuri aka kabazo rungika ubutumwa bwanyu kuri za nimero muzamumenyereye arizo 75 888 905 canke 61 99 103. Ikantu kuwifuza igikino muri kirukuri kuri WhatsApp narungika ubutumwa kuri izo nimero nyene aheza ronke ico gikino kundwi kundwe. Turangize rero tubibutsa ko cari gice cy'amajana 531 muri gwa rukurikirane rw'igikino muri kirukuri. murakoze nahuta
muzokoma mwikurikira kuri radio ijwi rya Amerika mise se gatanu kubisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni igikino mutegurwa na La Benevolencia
Nchuti mwete mkundi radio hizgu di Amerika iligana tuwate kwenye mwaka kanya viga wikenga hatuwa shimi enjeniyo ya dufashe munga wikizuma hamwena Innocent Kimenyi ya dufashe kuhigiranya iligani ilo tuwate gulie mgele lero amahoro mungoro wa mwiza mwesu